Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabashuhuje mwiriwe neza. Ni Thomas Kamirindi amakuru. Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri internet voradioyacu.com, kuri Facebook radio yacu VOA, ku maradio yanyu ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, FM 94.9 na 95.2 mu Burundi.
Umwana wese atanga amafaranga 1,300. Biratuma abana benshi baheba ishyure iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishyuza umwarimu uhageze gahembwa, usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi we atayarose ngo aza yitwajije.
Uyu ni mediatrice Ndereyimana uyobora komite nshingwamashuri ku ishuri shingiro rya Gako mu ntara ya Bubanza mu Burundi. Izindi ngingo z'ingenzi z'amakuru yo mu Burundi ni urubanza rw'abasirikare babiri barimo baregwa igitero imukoni mu mujyi wa Muyinga, n'ibyiringiro by'impunzi z'abarundi ku biganiro bya politiki bizatangira ku wa mbere Arusha muri Tanzania. Abigisha ntibahagije mu ntara ya Bubanza. Harabura abandi 300 kugira ngo amashuri shingiro abone abigisha bakwiye. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyama.
Intara ya Bubanza ni imwe mu ntara zifise ubukene bw'abigisha mu mashuri shingiro. Buramatari w'iyo ntara yemeza ko abajejwe intwaro n'indero batarindiriye ko abanyeshuri birirwa ataco bahaye amaboko. Tarsisi Niyongabo avuga ko bafashe iya mbere mu gushyira ku kivi abakorera bushake, kuko byibonekeje ko abigisha bakenewe ari umurengera.
Icyo kibazo tumaze iminsi tukize kandi tugikurikirana, ni naho twatumye ba musitanteri kutwegeraniriza ibiharuro by'abakorera bushake bari mu makomine yabo. Uno munsi rero babiduhaye by'ukuri twasanze ari ibiharuro, nuvuga ntibiri hejuru cyane ku buryo twasanze bashika 318 mu makomine yose.
Abo bakorera bushake bafise agashiru kabute bahabwa buri kwezi canke buri mezi abiri kuri buri munyeshure. Ivyo byafunditswe mu manama y'abagize amakomite nshingwashure n'abajeje intwaro mu minsi heze. Sindatunga Danieli arongoye umutumba wa Masha wa komine Mpanda yabwijwe rya Amerika kubukene buri ko baratuma uwo mugambo cumbagira.
Abavyeyi barakoranye komite y'abavyeyi n'abavyeyi bakoranye bahuje yuko umubyeyi wese yotanga 500 kugira ngo abigisha bakorera bushake bakora igikorwa haboneka agasabune babaha. Kandi kimaze gushingwa abavyeyi bamwe barabikoze barayatanga, abandi nabo bakavuga ko bari mu bukene. Ugasanga abakorera bushake turaronse agasabune kabo ku kwezi kumwe canke abiri, ukundi bakabura baragera ahantu babona rero ko batubandanya bakora kubera ko babona ko gasabune kataboneka neza. N'abigisha bararaba ati tugumye tubakoresha bataronka ku gasabune kabo, byo hava bibazanira ingorane babanza barayindira.
Agashiruka bute kabo bakorera bushake karatandukanye bivana n'ishure. Ku ishure shingiro rya Gako muri komine nyene ya Mpanda hashinzwe amafaranga 1,300 y'amarundi kuri buri munyeshure. Ndereyimana mediatrice arongoye komite nshingwashure ku ishure shingiro rya Gako avuga ko intererano zisabwa abavyeyi b'abanyeshure zituma abana baheba amashure.
Twebwe ukuntu bimeze abakotsa kivi dufise, umwana wese atanga amafaranga 1,300 kuvuga ku mwaka shatugwiza ukacawumva y'umwana wese azoshobora gutanga. Nitwe tubihembera n'abakotsa kivi. Biratuma abana benshi baheba ishure iyo bariko bariga. Nka diregiteri umuyobozi ariko arishyuza umwarimu uhageze gahembwa, usanga hariho umwana aca yigumira iyo muhira kubera ko umubyeyi we atayarose ngo aza yitwajije.
Bamwe mu bavyeyi barereye kuri iryo shure shingiro rya Gako basaba leta kubaronsa abigisha. Bukuru Michel wo ku mutumba Gako wa kabiri abona ko kubasaba amafaranga yo guha abakorera bushake biza bisongera isibe ubukene bubugarije muri kino gihe.
Uburavye hagati mu gihugu n'abantu b'abanyagihugu rakenye cyane. Amafaranga rero ukaravuga ngo umfise nk'abana batatu cyangwa batanu bakate bagutumira rimwe mu kwezi amafaranga, nibyo ushobora kubarondera kugira ngo bafungure usanga atavyironka. Heshi banka kwiga kubera izo mfuza amafaranga. Twasaba leta rero ko yo dufasha bakabigisha nk'uko bavuze ko bigisha ku buntu, bakabigisha ku buntu. Cyo cyo dusaba.
Buramatari w'Intara ya Bubanza anarongoye umurwi ujejwe indero muri iyo ntara aratahura ubukene abarongoye barimwo asigura ko utwo twigoro dusabwa abavyeyi ari fata kibanza cyo kimwe n'abatwara taxise niyo ngabo nabo nyina saba leta y'u Burundi gutanga kazi mu ntumbero yo gutorera umuti ubwo bukene bw'abigisha
ariko twe turasaba kurushikiranganje hariho abarimu benshi bavuye ku kazi urabakukurutse urabitavye imana urabagiye mu bundi buzi urabagiye mu bihugu byo hanze abo bantu base badukundire babasubirize kugira ngo abakorera bushake bashobore kugabanuka ni naho byo kunindero yugarukana kanovera
kuri ubwo bukene bw'abigisha buvugwa mu gihugu ubujejwe mu rwi wo gukwiragiza abigisha aho batari aratanga ihumure naho adatanga ibitigiri Victor Ndabaniwe aremeza ko leta ibicijwe ku bushikiranganje bw'indero n'inyigisho igiye gutanga akazi ku bigisha mu minsi iri imbere
cyukuri biraboneka neza ko ari amashuri nubwo twakwiragiza abigisha atashoboye gushikirwa kandi niyo rero ubu afite amahirwe yo gucaronka abigisha bashasha mu bo twiteze leta igiye kuzotanga kubushikiranganje nona kwitegeko ringa amafaranga azokoreshwa mu mwaka wa 2018 kimirije kwigwa ni nama nshingamateka amatora dusumira aho harimo ibitigiri bikeya z'abigisha bazohabwa akazi ndetse hakaba harimo n'abigisha bavuye mu kazi ku mbo zitandukanye bo muri iyi minsi batarasubirizwa abo rero hageze kubasubiriza abo bashatse hageze kubaha akazi bazoheza bace bagenda kuri ayo mashure atageze ashikirwa ngo aronke abigisha ba Eurodeploy
ivyo biruko mu gihe igice ca mbere c'umwaka w'ishure wa 2017 ushira wa 2018 gisigaje iminsi mikeyi kugira kirangire ni mu gihe hari amashure yo mu ntara zitandukanye kuko amakuru ava mu biro vy'indero muri izo ntara bivuga atamwirisha n'umwe afise kiretse abayobozi bonyene Mundara bubanza Evariste Nzikomanya nka ijwi rya Amerika.
Evariste urakoze reka none duhamagare Jean Bosco Ndarurinze atubwire iby'uru rubanza rwo muri sentare isubiramo ya Ngozi yanse kurekura abasirikare babiri bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bari mu bagirizwa guhungabanya umutekano ku nkambi ya gisirikare ya Mukoni mu gisagara cya Muyinga. Sentare isubiramo ya Ngozi rero yavuze ko nta bubasha ifite muri uru rubanza rw'abasirikare babiri Bosco
Intwazangabo nimubona moyize n'igisongerezi nyizwe imana Antoine nibo bari bejejwe na sentare nkuru y'igihugu ya Muyinga bari mu mugwi wa kabiri w'abasirikare bafashwe bagirizwa ko bafashije umugwi w'abafashwe ubwa mbere bagirizwa igitero cyabaye ku ikambi y'abasirikare ya Mukoni mu kwezi kwa mbere mu gisagara cya Muyinga Muna y'icyese heruka abagirizwa bose bijyanye no guhungabanya umutekano icyo gihe ntibaburanishijwe mu idonido impare zaciye zivyuka hagati y'abashingwa manza babunganira n'umushyikiriza manza mukuru izo mpare zari zihagaze ahanini kuri abo basirikare babiri bagumye bafunzwe kandi bareze kucaha abagirizwa bisunze ingingo y'amajana 203 y'igitabo mpanabyaha abashingwa manza bagirije umushikiriza manza mukuru ko yahonyanze amategeko mu kubandanya abafunze iyo ngingo bisunga ivuga ko uweze icyaha muri sentare ya mbere acarekugwa iyo ngingo ibandanya ivuga ko bishitse uweze icyaha akungururizwa aheza akabura na yidegemvya kiretse iyo afise ikindi cyaha akurikiranwa ko mu ntaheruka ku munsi wa kane uheze Umushikiriza manza yahagaze ahanini ku mutekano w'igihugu no ku mutekano wabo bagumye bapfunzwe barejejwe ubwabo abashingwa manza na sentare ubwayo bari basavye umushikiriza manza mukuru gutanga imvo yatumye abagumiza mu ibohero yisunze itegeko umushikiriza manza mukuru yari yamenyeje ko imvo ihari mugabo ko adashima kuyishikiriza niko gusaba sentare ko yofata ingingo ibona ko ibereye Niyo sentare yaheza igashyira ubwo rubanza mu mwiherero kwirekugwa by'agateganyo ry'abo basirikare risabwa kuri uyu wa kane sentare yashyikirije icyavuye mu mwiherero ivuga ko yasanze amategeko atayiha ububasha bwo gukurikiza ubwo rubanza bisigura ko abo basirikare babiri baca babandanya bafunzwe kiretse umushyikiriza manza mukuru ariwe abarekuye ivyo ntivyakiriwe neza na gatoyi n'abashingwa manza babungani Niko kubaza sentare bati ububasha bubuze sentare kugira itegeko ribarekura ryubahirizwe ninde wundi yoba bufise basabye sentare isubiramwo ya Ngozi kubasomera urubanza rwose uko rwaciwe kugira bamenye itegeko yisunze mu kuvuga ko atabubasha ifise bwo gukurikiza ingingo y'amajana 203 y'igitabo mpanabyaha warahagarariye intahe yishuye abashingwa manza ko bazingene imanza zisomwa batirengagije amategeko yabwiye ko atansiguro itangirwa muri sentare ko ibyo bifuza kumenya bazobisanga mu mpapuro z'urubanza babyisomeye. Senari yabajije abashingwa manza ko hari intambamye zotuma urubanza rudatera imbere kugira ruburanishwe nido nido. Umushingwa manza yavuze ko intambamye zihari kuko amategeko yaho nyanzwe ko byo babyiza bahawe irindi sango kugira bige ko bashobora kungururiza iyo ngingo yo kugumiza abejejwe mu munyororo. Senari yarifuje ko urubanza rwotera imbere kubatarabwa niyo ngingo 22. Yamara abashingwa manza bavuze ko dosiye yamaze kuba imwe, basiguye ko atacyo byabimaze kubandanya baburanira abandi ko nabo nyene bashobora kwezwa bakagumizwa mu munyororo nk'abo ba mbere. Vyabaye ngombwa ko sentare ibaza bene urubanza ubwabo. Muri 2024 bari imbere y'intahe hari abashaka ko urubanza rutera imbere, ariko benshi bashimangiye icyumviro cy'abashingwa manza babo. Sentare yabajije umushyikiriza manza mukuru icyabyumvira ko uwo nawe acasaba ko urubanza rwotera imbere. Yasiguye ko abashikirije ko ubwo rubanza guhabwa iyindi sango bakurikiye icyumviro cy'umushingwa manza umwe gusa avuga nk'uwuzi ibizova mu rubanza. Sentare yasubiramo yangozi yaciye itanga isango ryo kuri uyu wa mbere uza kugira ihe abashingwa manza umwanya wo kwiga kugwakiwe kumwidegembyo w'agateganyo basabira abo basirikare babiri. Urubanza rukaba rwabandanije ariko mu mwiherero ku mwana umwe ari mu bagirizwa icyaha kimwe n'abo bandi bakuze. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, urakoze nawe. Hanyuma rero Pierre Claver niyo nkuru uri Arusha, niwe ugiye kukunganira ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere Arusha muri Tanzania. Bamwe mu mpunzi z'abarundi bari mu nkambi muri Tanzania barasaba abanyepolitiki bazajya muri ibi biganiro gushyira imbere inyungu z'igihugu, amahoro akaboneka, noneho nabo bagashobora gusubira iwabo. Pierre Claver.
Zimwe mu mpunzi z'abarundi zavuganye n'ijwi rya Amerika zifuza ko ibiganiro bizotangura ku munsi wa mbere w'indwiza bizovamwo urukiza rutuma bava mu buhungiro. Uwo mufasoni ari mu kambi ya Nduta.
Icyo twabasaba, bashobora kusaba umutekano mu Burundi kubera nuko turi mu kambi tubashishikara kumva abantu bitwa abaserebusa mu Burundi. Amahoro n'umutekano nizo twari dukeneye nyine kugira ngo dutahe mu gihugu iwacu. Ubu ntabwo mu ntambi buraturuhije n'inkubu onye ntihatari bikatari. Tugerageza kuduhigira amahoro tugataha, mugabo rero bakaraba bagakemura icyatumye abantu bava mu gihugu yuko batasubirayo basanga kikiri. Mwege twabishaka nyine kuduha kurubaka igihugu gitekanye kirimo amahoro, tujya tukaryama saa bintu tugatumva ngo aba babishe ngo bajya bafashwe.
Mugenzi we ari mu ikambi ya Nyarugusu ahamagarira umuhuza Benjamin Mukapa kutagira uwo yibagira gutumira mubegwa n'amatati bose.
Abanyepolitike bose bajya bigwa na kibazo cy'u Burundi bose abashoboka bose kabisa bicara na leta y'u Burundi bayaga cyane mwavuyemo kuya ataboneka wa wundi avuga ngo ivyo ngo vyabaye kuko nicyo byemera. Oya mugabo hamwe byagatagarukaza wumva ngo ababaje ngo abana nibaje abumva nkaho ibiganiro ngo nta nicyo nta rukiza runini yatoje byitezwemo. Icyo twabasaba ni uko abanyepolitike bose bahabwe ubutumire bakitaba kandi leta y'u Bujumbura nayo nyine abikwa n'icyo kibazo bisaba kuba baboneka kugira ngo ikibazo giterwe umuti nabo nyine baboneke ndetse nyine gusanini. Niyomba abanyepolitiki batashi twese tuma mu makambi turi imbere y'iki bagiye batashi kuko nibo ni mwe nka tishe ryacu badusumbye kuri no kubona tubonye neza ati barataza nabwo ndi nako batizu ari cyaje ya mahoro aboneke hanyuma amadetaye basi tukene kuba kigihugu
ntatandukanye cyane n'uwo mugabo gusa wewe yongera ko abazo kwitabira ibyo biganiro buganira no kwitunganywa ry'amatora kugira ngo ayo matora ntaje aratuma haduka impari zituma haba impunzi. Kuri we umwizero si mwinshi.
Ikintu bajya tubasaba mu bisanzwe urabona basi ntibaganire ku buryo bicosubira kuba nko kujya ano masaha y'imizi muri genire veni bizoba ari ibintu bimeze neza ku buryo atangorane n'imwe bizoba zihari. Urumva rero nicyo gituma tuzataha ibintu kinini ushobora kubyitega muri banki kubera abasenetere batumire bajya banaka baserukiye banaka kujya kuntu umengane n'ikintu kimeze urabona ko baduhigira batumira abantu ngo sinarede nyine bayidemekuru toketi sinarede barayitumiye
yeni adako aho hose kubari kugira ntihagire kiva nkuko uwari nzuzu ndatumiwe kugwego kwazinaredeka gusaba babarimo ubivanye n'ukuntu baje batumira ku nzego zitandukanye mugabo urumva kubera atavuga rijya dina ngo bari domekorize amenga niwe
asaba muhuza ko hamwe bikunze ko n'abaserukira impunzi botumigwa kuko nabo barimo bahuje n'ingaruka mbi zivuye ku ndyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015
hariho n'abandi mu mpunzi mbwo bari bakivuga bakavuga ibyiyumviro cyabyo kuko ntibaserukiye ku mpande zose mu bishyamba ahubwo nibo usanga bafite n'ibyiyumviro kuko mu bisanzwe nkatwe si biki tuba turondera tujya tubereka igishoboka gikwiye kujya imbere gusumba urumva bo bavuga ati barashobora no kwihengekera ugasanga ko baravuga ngo tugabanuke umugore twe ntibivuga ibyo twe tuvuga amahoro muri rusange.
Izo mpunzi zagize cyo zishikiriza ni bamwe mu barenga 410,000 bahunze igihugu nk'uko byerekanwa n'ibiharuro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ASER ribitaho ku munsi wa mbere itariki 27 uku kwezi niwe wazotangura ibyo biganiro bigira kane bizorangira ku itariki 8 z'ukwezi kw'12. Umuhoza Benjamin Mukapa yatangaje mu butumire bwiwe ko abwirizwa gufatwa ingengo zizotuma indyane za politike zirangira. Nabo biruko hari bamwe mu batavuga rumwe na leta hamwe n'amashami yigenga bagifise akangonongono ku byerekeye ubutumire bwatanzwe mbere bamwe bakavuga ko batazovyitaba. Cyeklabe ni inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri Kilo F 15,350,200 Kilo F 15,350,675 na Kilo F 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri Kilo F 15,180 na Kilo F 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri Kilo F 15,460 na Kilo F 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, radio yanyu.
Abarundi rero b'ingeri zose zitandukanye baragenda batanga umusanzu w'ibitekerezo byabo ku biganiro by'abarundi bizasubukurwa ejo bundi kuwa mbere arusha muri Tanzania. Mu kanya twumvaga impunzi ziri muri Tanzania muri iriya nkuru ya Pierre Claver niyo nkuru muri urwo rwego rw'ibitekerezo. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugenzi wacu Frederic Nkundikije yari yatumiye Alice Nzomukunda umukuru w'umugambwe ADR imvuga kuri Alice Nzomukunda yigeze no kuba vice president wa Repubulika y'u Burundi. Frederic yamubajije ibintu byashyirwa imbere mu biganiro byarusha dore icyo kiganiro.
Kuvuga ngo dutange uruhara urutonde z'ivyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo biganiro bihagarara canke bihere nibaza ko bitokoroha cane mugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu ba bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu nuko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo n'ibihe. Cyo rero ku bwanje ingorane iri mu gihugu ubunya hari ingorane y'ubukene. Ndabona ko mu Burundi hariho kene abantu no kuri baragerageza kuvana tora ni ubukene ico rico kintu nyamukuru mbona gihari. Ibindi ni ibintu bisanzwe nk'ibindi cy'ubuzima bwa misi yose ingorane zihari n'ingorane ziri n'ahandi hose. Mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba caratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu misi yahera. Ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi umubajije ikimugoye ukuri kw'Imana kugira yuko ingorane afite ari ubukene gusa.
Ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi eka n'abashobora kuba bari bifitse mu minsi iheze. Ubwo bukene barabwumva muri iki gihe none ikintu mwose abanyapolitiki bazahurira yarushanikiye kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira.
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari kuraba nyine kugira ngo barari ingorane bafise nigihe bibatuma badataha kugira ngo bashore kuganyara kuko urabona hariho abavuga bati jewe nibifuza gutaha mugabo n'izimenye nta mutekano fise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro nibihere kugira ngo tubumbe yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'u Burundi bityo gihe rero je ningira yuko umuntu yaba akunda Burundi akunda Burundi cyacagira ati ibyo kubwo umutekano wiwanje je nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu Burundi nkumva ko ndekanwe ibangirira ikintu jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise umwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamwumpa akaba ari wancungera ubuzima byo kumva ko ndekanwe ndashobora gutaganira mu Burundi akavuga ikintu cyumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wewe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyisiga gutaha nabyo nyine kuko ari umuntu ashaka kuba ari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyo ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe bimwe byo bihari byo bitewe ubwo bukene bwo babutewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho o n'ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro
mu ntango twavuze ko ibyo by'umuhuza byatangaje kuri ibyo biganiro bishobora kuba ari bya nyuma ku bwanyu ibyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazova bumvikanye cyane nuko ibiro by'umuhuza bitumva bishaka kubandanya kugarikira ibyo biganiro
byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukagumusanga hama hariho ukudadika bamwagira ati naka kadasinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bo kwicarana bagatetora umuti w'ingorane zawo mugihe rero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko atamuntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane n'ukuri yayindi ubona uti n'ukuri ingorane niyo irahagaze irahagaritse amaraso Burundi kugira ngo abantu bemere bayikorere ko byurumva yuko umuhuza arashaka kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashobora no kuvuga ati uburi kurarambwa akavuga uti ni ukuri uyu muntu ari mu Burundi uretse kandi ndakubwize ukuri jewe nkurikije jewe mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo no kumenyesha ni uko Burundi buvugwa mu radiyo ku maradiyo amwamwe ni uko Burundi buri mu gihugu uko tububona nukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumvirije ibintu yumva ku maradiyo amwami birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu Burundi abantu rero bitwa ko bafashe u Burundi bakaca barabira aho bakavuga bati nyamara mu Burundi hari ingorane hari ikibazo mu gihe akicyo kibazo ntidushobora gufasha Abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukamisha mwene ibyo akavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri icyo kugira ngo mbuze abantu gutaha mu Burundi n'ibyaboneka ko abantu badataha mu Burundi bica byerekana ko hari ingorane z'amananiza maze abantu bace baremera abari mu Burundi batimuze muganire mugabo abantu bakugira bati tuganira ku kibazo ikihe ikibazo cy'umutekano ni radi tukijyane ikibazo cy'amasezerano yabyo ni radi tukijyane eka ibibazo byose nta kibazo kidashaka kuganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubiheze kuko nta kintu kidashaka gutora inyishu kuko hari ibibazo bivuga
Madame Alisa nzabukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe n'ukudashira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishobora kuba byaranze ikiringo cyose eka byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga butorerwe inyishu
nibyo none ibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda Burundi bari kwicara niba bakunda Burundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke niko ndakubwira nuko kudakunda Burundi ni ukwikunda kwa cyane agira ati jewe ntarumva inyungu zanjye muri iki kintu bisoma bihagarara byose ndabidadika bifunze bibitsa aho rero ni kudakunda Burundi kuko umuntu akunda Burundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire uza wirukanga kuko gira uti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugatama Burundi tugafasha Burundi kubaka igihugu cacu hanyuma kikahabye iteka mu makungu ni hano iminsi yose wumvise izina ry'Uburundi wumva izina ry'Uburundi ari intambara gusa
muri iki gihe mwitegure kuja yarusha kizera mufise ko muri iki gihe hoho hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu byagenze muri kahise yindi mishikirano yabaye imbere akize mu fisekanga rike
jewe nibaza yuko ubizero jewe mfise nuko nk'abantu nabonye ngaha mu Burundi imigambwe nabonye ngaha mu Burundi bose baremera yuko dutegeza kuganira uko kubyemera bose ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushaka kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba akaza tukaganira nta kintu kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nico gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose ubuho nibaza yuko atacitwaje na kimwe cyo bakikiriho kuko nk'amadina mwumvise mwasomye hari n'abandi benshi mwumvise mutarinze kuvuga bari ngaha anyu Bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe n'indi migambwe yose yaratumiwe nabo bari hanze naho waba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashaka kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko yari intambwe nini ya cyane ishobora gutanga icyizere mu gihe hoba gushaka kwabo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti aheza bose umwe wese agashikana ikintu wabanje hanyuma abarundi bakarara kuko turakuze tukaraba icyo kibazo cyacu cyose umwe wese ashikirije kimubakiye kimubangamiye hanyuma tukagitorera inyishu hanyuma tugaheza Burundi tukabandanya tukagubaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas muri neza muri he Jonas
twete mu Kayanza mu Burundi
ni izina ry'ikirundi ninde
ningira imana
murashaka kuduha icyimviro mufite cyangwa ikibazo mufite
ego nuko vuga ko magutuma aho yako abo tutumva ko bamaze gufata umutumire bagende badusero ke ariko kimwe cyane cyane ariko ndavuga ngo ngo yore ako bwanye kuri kiri cyo barundi bagaje kwikuramo kuba ko ari abimari no kubona ko barundi dukwiye kubiga ibikoresho byabo abantu bundi bihumbi birongo byabo ubona ko bindi bikuru ubwo hafi kugira ngo ashyikire ubuta ubundi kuri kwitegereza ibikorwa mu Burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu bo babwira ngo nimugumi oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'ubundi yagomba kuri kabiri ukeneye ukuvuga je babwira nk'abadamu bari matose gukira abandi badamu n'abarundi bose muri rusange bagenda babwira neza bacu babanye politiki n'abashimitinga turumvuke turarushe ubundi amagume nk'aya amagume ndasigaye nayo ibihano badusabiye nuko leta yose mutima abantu politiki n'abashimitinga iyo kuba ari twarushe kandi atabona amahoro kuko nta mikoro ziko ziravuga ukeneye uraduteye ibihano nuko nigeze kutagumye gutuma abatoka bari badusukinga yarusha
murakoze Jonas madame Alice Nzamukunda ubutumwa bwa Jonas muvuga kwiki
ndamutahura rwose Jonas ntashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu nukuri nabikubwiye na jewe Burundi buvugwa ku maradiyo amwe amwe si byo Burundi buri ngaha nukuri ibintu byarahindutse kandi ngirango n'amaraporo atari makeyi yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu 2015 biratandukanye cyane n'uko bimeze uno munsi urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri icyo gihe n'abandi bukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse iyo rero uko gushaka uko kwitaho abandi nicyo kibuze kuko umuntu wese umugani wabo agira ati jewe batampayi ntashoboye kugondoza leta ngo inshiremo intebe sinemera ntaguma mvugira ahantu ibara riraguye mu Burundi biracika mu Burundi kugira ngo n'umuntu yarasukije umutima wo gutaha ahagarike urumva rero nk'ibyo si byiza na gatoya kuko kuba ari ukwikunda kwa cyane kuko n'ukuri umurundi wese wobaza uno munsi umuterefone uti mbega mu Burundi ni ngiki nta kindi na kimwe akubarira ukajya kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi n'ukuri
uyu rero ni Alice Nzomukunda ni umukuru w'umugambwe ADR imvuga kuri Alice Nzomukunda yigeze no kuba vice president wa Repubulika y'u Burundi yaganiraga rero na Frederic Nkundikije n'abanywanyi b'Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Sanga muzakomeza no gukurikira ejo ku maradiyo yanyu saa 12 maze rero ndabashimiye cyane murakarama andi makuru ni saa moya n'igice kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.